Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Louise Bigirimana, nije ndongoye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma yayo turabashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki, tubaye turabaha ikaze. Utangura ibiganiro by'uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza na
Hosine Munezero.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Rosine,
intumwa idasanzwe ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu runani rwo kugwanya leta ya Kiisilamu, Brett McGurk, yatangaje kuri uyu wa gatanu yuko umugwi uri kuratera uhera. Yavuze ko leta ya Kiisilamu yatakaje ibice 50% vyaho bari barigaruriye mu gihugu ca Iraq, harimwo n'igice c'umupaka wa Turukiya. Magake ayabwiye abamenyesha makuru bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abo bagwanyi batakaje ivyizigiro, ivyo ngo bibonekera cane mu masanamu yabo aho abarongozi babo baboneka bariko barica abagwanyi ku bibuga vy'ingwano, bakongera bagasaba abanywanyi bashasha kwinjira muri uyo muhari. Amasanamu akerekana kandi ko benshi bataye urugamba bagahunga. Bamwajije ku vyerekeye umukuru wa leta ya Kiisilamu Abubakar Ali Baghdadi, Bagage yavuze ko atagituma atokwemeza ko uyo mugabo atakiriho narije ataraseruka ahabona kuva mu mpera z'umwaka uheze. Baghdadi akaba kandi atanaserutse ngo yifurize amafungo meza abanywanyi biwe. Kuba uyo mugabo ataje ahabona ngo bigaragaza ko uyo muhari watakaje ingufu. Uwujejwe umutekano wo hagati mu gihugu mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Michael McCall, akaba yasohoye itangazo kuri uyu wa kane rivuga ko nubwo ibiro vy'umukuru w'igihugu Barack Obama ibiriko biragerageza kwerekana ko abagwanyi batakigira ingufu, wewe ngo abona ko batera biyongera. Intumwa y'umukuru w'igihugu Magak aremeza ko hakiri byinshi byo gukora. Ku munsi wa kabiri, President Obama akaba ategekanya kugira inama n'abahanuzi bakuru mu vy'umutekano bakazorabira hamwe ibijanye no kugara ibigega vy'uwo mugwi.
Urukiko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwahanishije umunyamerika ufite inkomoko muri Siriya igihano cyo gufungwa imyaka 2 azira guha ibikoresho bya gisirikare intagondwa zirwanya ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad. Mu kwezi kwa mbere, Amin al-Barudi yemeye ibyaha aregwa byo guca ukubiri n'amategeko abuza igurishwa ry'ibikoresho bikorewe muri Amerika kuri Siriya. Urukiko mu mujyi wa Washington DC rwamukatiye igihano cyo gufungwa amezi 32. Barudi yemereye urukiko ko hagati y'umwaka w'2011 n'umwaka 2013 baguriye izo ntagondwa ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro n'ibindi bikenerwa mu ntambara.
Mu gihugu cya Peru, Keiko Fujimori asanzwe atavuga rumwe na leta yemeye kuri uyu wa gatanu ko yatsinzwe matora y'ihiganwa ry'umukuru w'igihugu. Uyo mukenyezi yavuze ko azokubahiriza ibyavuye mu matora gushika kuri wa gatanu, akaba atari bwemere ibyavuye muri ayo matora inyuma yaho atsinzwe ku manota 51% ya Pedro Kuzinski yahoze akorera banki y'isi kuri 49.9% vyiwe.
Loni Ali, umufasha wa nyakwigendera Muhammad Ali na Bill Clinton wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni bamwe mu bashimagije ubutwari bwa Ali wabaye igihangange mu mukino w'iteramakofi mu mihango yo kumuherekeza bwa nyuma mu mujyi wa Louisville uri muri leta ya Kentucky. Uwo muhango wabereye ku kibuga cy'imikino, wari witabiriwe n'abantu barenga 15,000. Hari n'abandi 2,000 baririmbaga izina rya Ali ku mihanda ubwo isanduka ya Ali yanyuzwaga mu mujyi wa Louisville avukamo. Umufasha wa nyakwigendera yasobanuye urukundo umugabo yari afitiye idini ya Islam. Loni yavuze ko Muhammad Ali yifuje ko imihango yo kumuherekeza yaba umwanya wo kwibutsa amahame y'ubworoherane no guharanira guca akarengane. Muhammad Ali yitabye Imana ku munsi wa gatanu w'icyumweru gishize afite imyaka 74. Abari baherekeje isanduku irimwo umubiri wa Ali barimo bihangange mu mukino w'iteramakofi nka Lennox Lewis na Mike Tyson ndetse na Will Smith, umukinyi wa sinema. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yatsinze umukino wo gufungura imikino ya nyuma y'igikombe cya 15 cy'Uburayi mu mupira w'amaguru bita Euro 2016 yatangiye kuri uyu wa gatanu i Paris mu Bufaransa. Igitego cy'umukinnyi Dimitri Payet ku munota wa 89 nicyo cyahaye intsinzi y'ibitego biri kuri kimwe mu mukino wayihuje na Romania. Mu Faransa Olivier Giroud niwe watsinze igitego cya mbere cy'Ubufaransa ku munota wa 57 ariko Romania iza kukishyura ku munota wa 78 kuri penalty yatsinzwe na Bogdan Stach. Ikipe y'Ubufaransa ubu niyo iyoboye itsinda A. Indi mikino yo muri iryo tsinda iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu hagati y'Ubusuwisi na Albania. Nanone kuri uyu wa gatandatu mu itsinda B, Pays de Gaulle irahura na Slovakia, Ubwongereza bukine n'Uburusiya. Amakipe yose ari muri irushanwa bwa mbere n'ay'ibihugu 24 kugeza ubu byari ibihugu 16.
Turashimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije waruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uburuhe kubagendesha amapikipiki nimwe mu mvo z'amasanganya akunze kuba mu mabarabara. Ishira hamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko ibice 20% by'amasanganya y'amapikipiki ava ku buruhe. Bimwe mu bimenyetso byerekana ubwo buruhe akaba ari nko kuribwa mu maso, ububabare bwo mu mugongo, ku gikanu no ku bitugu, hamwe no kwisinzirira ko nk'uko bimenyeshwa n'igisata kijejwe umutekano wo mu ibarabara mu gihugu cy'Ubufaransa. Kenshi na kenshi ubwo buruhe butegwa no kutaronka akanya gakwiye ko kuruhuka. Ahandi naho burava kukugene amabarabara ameze. Ikirere nacyo nyene nigisigara inyuma kuko igihe imvura irikiragwa ugendesha ipikipiki aruha cyane, nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganzi bujejwe ugutwara abantu n'ibintu bwo mu gihugu cya Canada. Ugufungura nabi nako kuraba intandaro y'uburuhe bw'umurengera. Aha twovuga nk'iyukoresha ipikipiki adafungura ifungurwa zirimo ivya nkenerwa by'umubiri nka sanganyangaburo, nanganguvu hamwe na ndemamubiri, nk'uko bimenyeshwa n'igisata gipima indwara cyo muri Canada Dinacare. Ukutanywa amazi nayone iraba imvo y'uburuhe. Aha ni mu gihe umubiri ukenera amazi mu gihe uri kurakora cyane. Mu gihe utayaronse amazi arakama mu mubiri uri ku kazi agatangura kugoyagoya, nk'uko igisata Dinacare cyo muri Canada kibandanya kibimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu Kira cuno musi, turabira hamwe ibijanye n'uburuhe wagendesha amapikipiki hamwe n'ingaruka ku magara yabo. Irije mwumva ni rya jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco rwanyu Kira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwa muri komine na hangwa iri mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingaruka z'uburuhe kubagendesha amapikipiki. Ruganira na mugenzanje Haisa Viviane Inamahoro.
Kuko badafungura bigatuma bakwega ingwara nyinshi, kwa ingwara zo kubura amaraso
cyane cyane hajya mu ijoro hagiye uryamye urumva ko umugongo utameze neza no ku bitugu, kesho ukameneka n'umutwe.
uburuhe burashobora gutuma asazana hama bigatuma apfa n'ingoga adafungura bikwiye arashaka kugwara ingwara y'igituntu
Halagere gihe yo warushe cyangwa kubyuka mu gatondo mu kubyuka ukiganyira umugongo wa maguru bikanka yuko ushobora kubyuka nka za saa urubyukira
Nk'ugendesha ipikipiki iya sanswe agenda n'umugera wa sida diabete biramutuma caremba cyane nyene agasinzika
Abana nkaje nubatse iyo nakoze inkaruha shitse muhira shikangwa nk'umuntu nyene yaborewe kudashobora kukunda ko ndangura amahanga yabatse
Abagendesha amapikipiki bo kwitaho imibiri yabo mu kugwanya uburuhe bw'umurengera. Aha ni nko kuruhurira umubiri inyuma y'amasaha abiri bariko barakora. Ikindi ni kudafata ibinyobwa byambiye bari ku kazi nk'uko igisata cha Canada cy'abashakashatsi bitaho ibijanye no gufungura INAF Cho mu gihugu cha Canada kibihanura abagendesha amapikipiki basabwa kandi kutayagendesha igihe bari ku miti ishobora kugira ingaruka ku bwonko bwabo ingaruka ni kudashobora kubandanya anyonga neza ipikipiki nk'uko bihanurwa n'igisata c'igihugu cita amagara y'abantu n'ubushakashatsi mu buvuzi inserme cho mu gihugu c'ubufaransa kugira ngo twumve neza ibijanye n'uburuhe hamwe n'ingaruka zabwo magara abagendesha amapikipiki tegamatwi inkuru mugenzanje Khaisa Liliane inamahoro yadutohoreje mu makartie yo mu buraruko bwo mu gisagara ca Bujumbura
Ugukora kuva igihe cy'isaha 12 z'igitondo gushika igihe cy'isaha 12 z'umugoroba kubagendesha amapikipiki bataruhuka kuratuma bagwaragurika bivuye ku buruhe ingwara zifatira mu mugongo mu mafigo no mu mahaha nizo zibabangamira Isa akorera ku gituro kiri ku isoko City Market batazira kwa Sioni avuga ko yagwaye umugongo akamara meza abiri mu bitaro bamuvoma amazi abandanya twiganira ko vyavuye ku gukora cyane kuko yifuza kugura ipikipiki iwe bwegu muri rusangi abagendesha amapikipiki ntibakunze kuja kwivuza mu gihe batarembye Ahandi twashitse ni ku gituro c'amapikipiki yo ku isoko mu Kamenge abaho batwiganiye ku musonga w'uburuhe bama bawukoranya akazi Emabre Ntwaro Rusangi twamusanze ariko akora gwaye agiragura umuti umenyerewe kugabanya ububabare paracetamol canke ibuprofene kugira pfupfa hazi ingwara uko kwivura ni intandaro yo kwama bagwaye marariri mu ngwara ibabangamira bivuye ku kudafata neza umuti Pacifique Ndikumana wo ku gituro cyo ku isoko ryo mu Kamenge atubwira uko bimugendera
Jehu nabaye nk'ikimuga kubera hageze igihe shobora gucoka nkabura nayo kugura n'ibinini by'uburuhe nkashobora kubura nayo kwivuza nkuna ariko kugwara malaria nagiye ku kinine zijya z'intete nguru intete zibiri nizo nanyoye ariko urumva sinafashe nakire kire y'ibinini ni 5000 ya kinine none wowe icyo yigura iki
Umutekano mukumaze igihe wibonekeza mu gisagara cha Bujumbura watumye abagendesha amapikipiki bafatigwa ingingo y'ukudashika hagati mu gisagara bigatuma haba imyidogo myinshi kuko bakorera mu kibanza gito vyongeye bakora umwanya munini ntibaronka amafaranga kwiye yo kwibeshaho ugereranije n'imbere yifatwa giyo ngingo aha ni mu gihe ipikipiki yakorera ko abantu babiri ku munsi ari navyo bita gutanga ipike Louis Habonimana ya twiganiye ku isaha zitandatu zagera amaze guca amafaranga angana n'ibihumbi 15 agacata hakuruhuka ariko muri kino gihe akorera mu kibanza gito avuga ko akora umunsi wose agatahana nk'ibihumbi 5 gusa iyi kaba intambamye nyamukuru yo gukora bataruhuka nk'uko Elise niyo ngabo abitwiganira
kuva mu gitondo twiriwe ngaha nyene nta muntu araronka umukiriya ngira murabona ukungene tungana ahinzarira twishe urabona nk'ugamugenzanje aho yica yarindiri ngiye ngo ndamuhe pike nawe sindi bumuhe kubera naje nabuze kubera byo cha biduteranya numu bosi wanje
imfuzi iva ku masanganya bera mu mabarabara arategwa hanini n'uburuhe bw'abagendesha amapikipiki umuhanuzi ajejwe kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano OPP Impyankurikiye aremeza ko mu masanganya menshi abera mu mabarabara ava ku buruhe bw'abagendesha ayo mapikipiki ibintu vyunyugwa nuko abiyunguruza ku mapikipiki batitaho gusuzuma kwa babunguruza barushe Divine Ndayishimiye ahora yiyunguruza ku ipikipiki avuga ko bigoye kubonesha amaso kiretse ubugira munguruze abimwibwiriye Shadrack Ntakiruta Imana akorera muri commune Ntahangwa ariyemerera ko uburuhe bagira mu kazi kabo bubatera impanuka
umuntu ukorera gisanga bivanye no buruhe n'uruka sanga twavunaguritse cyangwa gasanga ni winjiye mu muduga bakakugonga kubera yuko buruhe
kuva mu mwaka w'2004 umuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki utanguye mu Burundi amashirahamwe atandukanye y'abakora uwo mwuga yaravutse mu ntumbero gushigikirana naho biruko ntashirahamwe rirashobora kubashigikira mu bijanye no kwivuza nk'uko abagendesha amapikipiki babitwiganiye kubw'ivyo ubu barajuragirika ku buryo atavyizigiro bagifise kuri bene ayo mashirahamwe Jean Nahayo amaze imyaka 8 agendesha ipikipiki mu gisagara ca Bujumbura aratwiganira kuri uko kutavuzwa
kukaba
nkako Abubakari Minani arongoye Imotadeke aremeza kwishirahamwe arongoye ritarashitsa ivyo ryasezeraniye abanywanyi baryo
ntitubavuza nkuko vyategekanwa burya umugambi w'ukuvuza abantu si umugambi woroshe ni ibintu bitegurwa hamwe bigashirwa mu ngiro n'umugambi dufise ariko wihuta
tumenyeshe ku rusansuma rwakozwe na rimwe mu mashirahamwe y'abagendesha amapikipiki Amotabu mu kwa gatanu mu mwaka w'2014 rwasanze mu gisagara ca Bujumbura abakora akazi ko kugendesha amapikipiki bagera ku 300,200
Amareta yo kwitaho ibikorwa byo mu mabarabara kugira abagendesha amapikipiki bakore borohewe akarorero ni nko gutunganya neza amabarabara mu gukinga uburuhe n'amasanganya nk'uko ishami rya ONU gitahamagara abantu ku isi OMS ribihanura zongeye amareta yotunganya amasekeza yo guhimiriza ibijanye n'amategeko agenga uruja n'uruza go mu mabarabara amakuru dukura mu gihugu cha Kenya amenyesha ko ayigeze gukogwa mu 2013 yagabanije amasanganya amashirahamwe yigenga nayo yo shigikira amareta mu gutanga inyigisho ku bagendesha ivyuma inyigisho zatanzwe mu gihugu cy'Ufaransa mu mwaka w'2011 n'ishirahamwe RCVR League contre la violence routière byo muri ico gihugu zarafashije ko umutekano wo mu ibarabara wiyongera nk'uko amakuru dukura muri ico gihugu abivuga duha kanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago yagiraniye n'umuhanuzi akaba n'umuvugizi mu bushikiranganji bw'umutekano OPP 1 Pierre Nkurikiye
OPP 1 Pierre Nkurikiye ndabaramukije
nanje ndabaramukije
ni gute mwebwe mumenya uri kwatwara arushe
ivyo buruhe biragoye gupima ni naco gituma muri kiya gitabo c'amategeko atunganywa ivyo ruja n'uruza mu mabarabara nta tegeko rivuga ivyo vyuko umuntu aba yarushe ariko aranyonga imodoka cangwa ipikipiki ariko rero vyibonekeje neza bikoko ku umuntu yarushe muri ico gihe abajije umutekano baba bari kwibarabara barafata ingingo bamfata kibanza bakamukura nko muri iyo barabara kugira ngo ntavaza gutera izindi ngorane z'umutekano muke
ivyo bimaze shika kwabajejwe umutekano bababona bagaheza bakabafatira izo ngingo
yego hajya ziyanyamira mabizi bazikwibarabara jijejwe kuraba umutekano n'uruja n'uruza mu barabara baranaraba ukungena umuntu ariko aranyonga iyo modoka canke iyo pikipiki ariko arigenza mu ibarabara
mu bihugu biteye imbere bidategekanijwe yuko abagendesha amapikipiki uko amasaha 2 aheze bafata karuhuko mbeha ni wacu no kubera iyo ntambwe itarashikwako
iko mu mategeko y'u Burundi bitandi sata bihari mugabo ivyo biri muri bimwe tubabwira muri rusangi ko umuntu anyonga ikintu mu ibarabara ategezwe kubikora ataborewe atarushe cyane
ingingo y'ukudashika mu gisagara hagati kubagendesha amapikipiki ntimubona ko iri mu bituma bakora bakaruha cyane kugira bashobore kwibeshaho
iriya ngingo n'ingingo yafashwe n'abajeje intwaro no kuvuga rero ingingo nkijya ifashwe irashobora gukugwaho bayifashe baraheza bakaraba bati mbega ingingo ko twayifashe na cyane cyane ko abayifatiwe koko yabagira ingaruka mbi ubu uko ivyo bintu bya byatumye ifatwa bitakiriko biraba nta kuntu twayikura ndibaza neza yuko uko bimeze uno munsi n'ivyakomeza nibaza ko vuba bazasura akabona na hamijyanye ngo bakayikuraho
mbega nta kuntu mu gukinga umutekano mwufata ingingo zitavuna abagendesha amapikipiki byose bikagenda neza
turabona umutekano uno munsi ku munsi ku munsi uteruje imbere twibaza ariko bizobandanya gutyo n'izo ngingo nkumbure zahohoteye abo bantu zigaheza zigakugwaho ubuzima bugaheza bugasubira kumera ubwo ko bwari bumeze
OPP1 Pierre Nkurikiye ndabashimiye
nanje ndabashimiye
Arakoze Haisa Liliane inamahoro kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza indirimbo itugira ko icutaramagara abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika kuri mikro muracari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingaruka z'uburuhe kubagendesha amapikipiki gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu muraka kanya muganga Anita Munyana arinjiye muri studio uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa siguro muhawe n'umutumire wacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
mbega muganga ko mfungura rimwe ku munsi keshi ingore nzohura nayo mu buzima ni yahe ko nyonga ipikipiki
ufungiye rimwe mwumva ko haragira igihe ukumva yuko ucotse n'iyo pikipiki ushobwira ibizunguzungu ugatemba hasi cyangwa ugasanga ntiwitwararitse ivyo uri kurakora mu ibarabara ugasanga uratumye haba isanganya mbaza ndakwishura
kubera iki umuntu arushe cyane ariko kazi ka misi yose ushomenga akazi ariko arakora agakora nishavu byinshi
biva n'umuntu kuko hari abantu baruha bakaca ahubwo bahora bagatekana bakaca barondana n'ubwo kuyegeka n'abandi usanga kuko harimo n'ikintu yiriwe ku munsi murumva yuko ararushe nanoneho usanga atarose n'icafungura canke yahuye n'ibindi bitandukanye ishavu rikaca ribyuka
ka nubunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga ni kubera iki iyo warushe mu gatondo hageze kubyuka amaje amasaha kubyuka uzawumva atankoko rufise kumbo mubiri wose ukamenga wavunaguritse
nugutahura yuko umubiri wacu ukeneye hagati y'amasaha 8 canke 9 y'ukuruhuka mu ijoro kugira mu gatondo we waronse inguvu zibereye kugira akazi ugatunganye neza rero ukaba urushe cyane hamukabyama amasaha 3-4 mu gatondo uvuye kumengo uracarushe wose no mu gitanda kugira uruhuke neza mbaza ndakwishura
umuntu agwe ntandara arashokora akazi ko utwara ipikipiki
ni vyiza yuko aba yaragiye kuyivuza kandi ari ku miti kandi niyo miti akayifata neza araheza rero akayaga n'umuganga wiwe kuri ivyo akora niwe aduheza akamuha uruhusha rw'uko subira kurangura ico gikorwa nk'ico ariko bitagenze uko akaba ari umuntu ativuza kandi afize inyifato itabereye n'ukuri no hanura yuko atogera aja ku ipikipiki kuko azoba ari kari kwegera kandi agakwegera n'abantu bose bari mu barabara
Mm-hmm. ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Mbega nyakuba kwa muganga nko mugihe ugendesha ipikipiki iyo bishitse akagira isanganya yambaye ijya kazi agakubita umutwe hasi kandi ntakomereke iyo bishitse akabona ntiyakomeretse ntaje kwa muganga burya muri kazoza kiwe ntangorane bizoheza ngo bimutere
muri uko gukubita umutwe hasi arashobwe na buhoro buhoro agenda arinona ibice bigize ubwonko hama akavyuka indi ngwara ikomeye muri byo byo gukubita umutwe hasi kuko burya ijya kazi ubwa mbere nibyo igenewe gukingira umutwe ariko ni nkuko zara ukubita hasi bishobora cyukuri kumwononera amagara yiwe
mbaza ndakwishura
urumba muganga hari gihe uriko uranyonga kesha kumva ubabara nko mu mugongo wokora iki kugira ngo ivyo ntibikubeko
nukuraba iyo pikipiki ukuntu wicara ukuntu wikoresha ko araba abandi uzubonye bageze muri yamabuye buye bagenda biruka kandi murumva yuko ikigendera cikaceka umugongo nico camberekiza kusinzikara rero no gutahura yuko mu gutwara moto bisaba ubwitonzi bigasaba nubwenge kugira ukingire amagara yawe ukingire namagara yuwo uri kuratwara
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo inshuti n'amagara Jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye yatanguye turamutsa natwe turamuramukije akabandanya bazati mbega ingora y'umushishito bita estoma mu gifaransa itegwa niki abaza kandi ko ikira muganga Anita Munyana twishurire uno munywanyi
haribonekeza ingora z'umushishito zitandukanye hariho ico bita ibisene no kuvuga handi ugira ibikomere umushishito hariho ico bita gastrite bimeregwa nabi kwera umuntu anwa inzoga zirengeje canke bigategwa n'itabi ikindi kintu rero kuko nakwibonekeza ni kansere umushishito umushishito burya wononekara kuko ibintu dufungura umuntu ganga yakwakiriye ntihamenya umuti yo guha iyo hageze ku ngora ya kansere bigora na kuyivura kuko umushishito wabo amaze kononekara kandi atakintu gishobora kuyihindura
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize isozi mufashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibutse y'abasokuru baho hambere uno munsi uvuga uti ubumwe butahari buteranywa n'inyama bikubwiye iki
Kenshi abantu baragendana mugabo rimwe na rimwe arabagenzi ugasanga kantu gato yakarabateranije
bikubwiye iki
nk'abantu bakundanye muga nk'akantu gatonyi gusa karaze kubateranya
bikubwiye iki
Babashatse kuvuga nka kujya turavye abantu barashobora kugendana bakitwa nk'abagenzi kumbure muri bo neza na neza atabugenzi usanga buhari bushitse kubujyo rero hashobora guca akantu gatuya ugashusanga karabateranije umwe ntasubiriye kuraba uwundi bagace bacika abasi
arabitoye
Dashimiye nebwe mwese mwariko muradukwirikirana mu kiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'uburuhe kubagendesha amapikipiki nshimiye Kaisa Liliane ina mahoro yafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke murungi ku butumwa bugufi kuri 79 93 79 kuri mikro yari jewe Alan Yves Irankunda ndabasize ndabifuriza amahori wanyu.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira. Mu masegonde make ni ukuvuga saa 12.